Radijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mu makuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha. Na makuru tubashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda no kugwanya ikiza cha coronavirus. Mu Burundi komisiyo y'igihugu y'amatora iragabisha abakandida mu matora y'abajenama b'imitumba batanguye kwiyamamaza igihe kitaragera.
Hariho bamwe kubatangiye kwiyamamaza. Atwagira tubasabe n'ukuri bahagarike ivyo bamanitse babimanure kuko igihe cyo kwiyamamaza cy'abajenama b'imitumba canke bakatiye ntikiragera.
Uyu ni Pierre Claver Kazise, umuyobozi wa komisiyo y'amatora mu Burundi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igipolisi cyaraye cyomoye abari mu myiyerekano y'abaganga n'abandi bakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi bariko basaba ibirarane by'imishahara yabo. Izo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini no hirya no hino ku isi twazibateguriye ikaze neza. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Ndakuramukije Oriane, ndamutsinda baduteze amatwi muri aka kanya. Turahera mu yavugwa kuri Afrika. Igihugu cya Leta Zunze za Amerika cyashikirije kuri wa gatatu ko gishobora guhagarika imfashanyo za gisirikare kuri Burkina Faso, inyuma ya raporo yerekanye ko igisirikare cy'icyo gihugu cyagize uruhara mu bwicanyi ndengerabutungane bwahitanye abantu 180. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch cyashikirije ko ibiziga by'abo bantu byafubwe n'abanyagihugu mu buraruko bw'igisagara cya Dijo hagati y'amezi ya 4 n'ukwa 5. Human Rights Watch ivuga ko bagizwe ahanini n'abo mu bwoko bw'abafulani. Icegera cy'umunyamabanga mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika ku mugabane wa Afrika, Tibor Peter Nagy, yavuze ko iyo raporo ya Human Rights Watch iteye agahinda kandi kwifashanyo za gisirikare Amerika ifashisha Burkina Faso zidashobora kubandanya atagikozwe. Leta ya Burkina Faso yashikirije ko igiye gutanguza amatohoza kuri ivyo byagereje. Umushikiranganji wa mbere wa Cote d'Ivoire Amadou Gon Coulibaly yaritavye Imana kuri wa gatatu afise imyaka 61 y'amavuko. Coulibaly yari yaganywe n'umugambwe uri ku butegetsi ngo azowuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu atarekanijwe mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka. Coulibaly yari amaze indwi imwe gusa avuye mu Bufaransa, aho yari amaze amezi abiri kwivuza ibibazo by'umutima. Yari yatangajwe kuba umukandida wa perezida Alassane Ouattara mu ntango z'ukwezi kwa gatatu, inyuma yaho Ouattara ashikirije ko atazokwitoreza manda igira gatatu. Ibihugu vya Leta Zunze za Amerika na Kenya byaratanguye icese kuri wa gatatu ibiganiro ku masezerano yo guhanahana ibidandazwa. Ambasaderi wa Amerika muri Kenya Robert Lighthizer yashikirije ko igice cya mbere cy'ibyo biganiro kizomara indwi zibiri hakoreshejwe ubuhinga bwa video ku bw'ikiza cya corona. Ariko ibyo biganiro ntibishyigikiwe na bose. Amashyirahamwe yo muri Afrika adaharanira inyungu za politiki ashika kuri 30 wa kabiri yarasinye ku rwandiko rwamerira kure ayo masezerano, bavuga ko azobangamira uburimyi hamwe n'amahinguriro by'igihugu cya Kenya kandi abera intambamyi ayandi masezerano y'ubutunzi mu karere ka Afrika Kenya iherereyemo ndetse no ku rwego rwa Afrika yose. Ikigo cya Leta kijejwe imbibe muri Canada gishikiza ko cyabuze irengero ry'abanyamahanga barenga 34,000 bari ku rutonde rw'abatahukanwa mu bihugu byabo. Abo bantu bagizwa ahanini n'abasabye ubuhungiro bwo kuba muri icyo gihugu mu nyuma barabwimwa. Canada kandi ishikiriza ko yari yarabaye irabangira gutahukana abantu bimwe ubuhungiro bava mu bihugu 15 birimo Afghanistan, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Haiti na Iraki.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abamaze kwandura umugera wa corona hano muri Leta Zunze za Amerika bashitse ku miliyoni 3 kuri wa gatatu. igitigiri gishitse mu gihe kuri wa kabiri Perezida Donald Trump yatanguje intambwe za mbere zo gukura Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS. Amerika izi ubwa mbere ku isi mu banduye benshi kandi abarenga 1,301 icyo kiza kiramaze kubahitana. Perezida Trump kuri wa gatatu yarahamagariye abanyeshuri kuzosubira mu masomero inyuma y'uburuhuko mu gihe amaleta yo mu bumanuko bw'iki gihugu abangamiwe cyane na COVID-19 muri iki gihe. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yaragabishije kuri wa gatatu ko intambara muri Libya yinjiye mu kindi kiringo gishyashya, aho abanyamahanga bashyitse ku rugero rutigeze kubaho mu kwivanga muri iyo ntambara. Antonio Guterres yamenyesheje ko naho biri uko ONU izobandanya gukorana n'impande zose zerwa n'iyo ntambara kugira haboneke amasezerano yo kuyihagarika. Yashikirije ko abanyamahanga bageze aho barungika muri Libya ibirwanisho bikoresha ubuhinga buhanitse hamwe n'abarwanyi b'abacangero. Avuga ko ibyo byose biciye kubiri n'ibihano byo kutinjiza ibirwanisho byafashwe na ONU kuri Libya.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi naho mukatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 25, 22, 19, 31 na 41. Kuri site yacu ya internet turi kuri www.radioyacu.voa.com. Facebook yacu na Twitter adresse ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba Mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ubu naho n'umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi komisiyo y'amatora iragabisha abakandida mu matora y'abajene inama b'imitumba n'amakartye batanguye kwiyamamiriza igikorwa nyacu kitaratangura. Ayo matora azoba ku itariki 24 z'uku kwezi kw'indwi. Roje Burikaneza, umwenyesha makuru w'ishyaka rya Amerika kuri Nairobi, aratubwira ibindi.
Abakandida mu matora y'abajene inama b'imitumba n'amakartye ubu bariko bariyandikisha. Bimwe mu byangombwa bisabwa n'umugwiseni utegura amatora no kuwitoza ba muri karitsiye cyangwa umutumba yiyandikishijemo kuba afise n'imiburi buri imyaka 25 y'amavuka, ukuba intungane no kubazwa neza mu kibano. Uwitoza ashobora kuba ari umunywanyi w'umugambwe cyangwa naho yigenga. Abazoba bemerewe kwitoza bazomenyekana ku itariki ya 17 uku kwezi. Naho urutonde rw'abemerewe rutarasohoka, bamwe mu bakandida baramaze gutangura imyiyamamazo. Pierre Claver Kazihise mukuru wa seni arabavunira kagohe.
Turamaze kumva yuko hariho bamwe bamwe ngo batanguye kwiyamamaza. Twagira tubasabe n'ukuri bahagarike ivyo bamanitse babimanure, kuko igihe cyo kwiyamamaza cy'abajene inama b'imitumba cyangwa bakatiye ntikiragera. Icyo gihe integuro ya seni mu kwezi k'umunani, mugabo cyane cyane bumenya yuko icyo gihe kimenyekana neza itegeko ry'umukuru w'igihugu rishinga kugene bigene kugene bikurikirana uko bitegekanijwe zimaze gusohoka. Batuza rero kubanza kubangira ibyo bamaze gusohora nk'ibyapa n'ibindi babisubize muhira, kandi ntagire n'amanama bagirisha, kuko ibyo byose birategekanijwe mu mategeko. Uko inama zigenda bazobimenyeshwa ubu giharagira.
Twese itora rizoba kwa 24 ku kwezi, hari n'ijya bakenguza amateka rizoba imitsi n'imbere yaho. Abazitoza muri ryo bamaze imitsi 10 biyamamaza. Imigambo 5 n'uwigenga umwe ni bazoryitaba.
Tugeze mu gihe cyo kwiyamamaza. Bariko bariyamamaza kuva ku igenekerezo rya 27 ruheshi bakazoshikana ku itariki ya 17 ku kwezi kwa Mukakara. Ni kuvuga rero n'umunsi wa 11 bari mu kwiyamamaza. Ariko sinzi umengani bivugwa cyane, sinzi ko abamenyesha amakuru babimenye. Mugabo nakabyo keza kugira ngo tubibutse, kugira ngo tubabwire ko bari ku rubuga, atari twabamenyesha yuko abari ko bariyamamaza ari aba bakurikira. Hariho abo mu mugambwe SNDFDD 36, ni ukuvuga babiri babiri ku ntara hanyuma akaba aho mugambwe sene ni 36 nyene ukuvuga babiri babiri ku ntara mu mugambwe y'iprona hari 16 bariko bariyamamaza mu ntara 8 mu mugambwe ya PDR hari abiyamamaza babiri hakaba n'umugambwe sangwe PDR ni babiri nyene rero n'uwigenga umwe mu ntara ya Bururi
abariko bariyamamaza bwana Kazise yavuze cyabibutsa kudacyozanya ukudakoresha uburyo bwa leta no kutiyamamariza mu mashure
Ijuri kwiyamamaza rero bisa no kuyandi matora mugabo umuntu yo kwigusa gatoyi nuko uko kwiyamamaza guhera isaha 12 mu gitondo gushika isaha 12 ku mugoroba kuko kwiyamamaza bagukoresha bari kubavuga nk'amajambo cyangwa se bakavuga imigambi yabo bakagirisha amanama bashobora kumanika ivyapa babona bikenewe ni kujya nyine kwa yandi matora asanzwe agenda mugabo rero bategereza kwigengesera kuko uko kwiyamamaza bitoza kubahiriza umutekano n'amategeko na cyane cyane gukoresha amanama bakabanza bakabwira intwaro ibegereye hariya mu mikomine bakabinyisha inama rero kandi two kwibutsa ko kizira gutukana kizira gucyoza abandi kizira gucyoza abandi kuko umuntu aba ariko ariyamamaza yuko acyoza abo bariko barahiganwa kandi birabuje gutanga amahera cyangwa ibindi bintu mu kwiyamamaza kandi tukabyenye uko kizira gukoresha uburyo bwa leta uko kwiyamamaza kandi ntikubera mu bibanza by'imirimo cyangwa mu mashure araya masura asanzwe y'intango cyangwa yisumbuye n'amashuri ya kaminuza
aya matora y'abakenguza amateka n'abajenama b'amakaritiye n'imitumba niyazorangiriza amatora y'uyu mwaka yatanguriwe na y'umukuru w'igihugu aya bashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine yabaye ku itariki ya 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka aya umugwiseni watangaje ko yatsinzwe n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD aya umukuru w'igihugu wayatsinze ku bice 38% mu gihe umugambi SNL utavuganwa n'ubutegetsi buzama kibanza cya kabiri waronse ibice 24%. Abakenguza amateka bazotorwa n'abahanuzi b'amakomine batowe kuwa 20 ukwezi kwa gatanu bakazotorera ku migwa mikuru y'intara. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda naho leta iratunga gatoki inzego zegereye abanyagihugu ivuga yuko arizo zigira uruhara mu gutevya dosiye z'abishuza leta amatungo yabo yononekara mu gihe habaye ibikorwa rusange. Ni inkuru y'umumesha makuru y'ijwi rya Amerika Asumta Kabuyi i Kigali.
Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yasabye Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi gusobanura impamvu abaturage bamara imyaka myinshi batishyuwe ingurane ku mitungo yabo iba yarakoreshejwe mu nyungu rusange z'igihugu. Ni kenshi usanga iyo umuyobozi mukuru asuye abaturage hagaragara umurongo muremure w'ibibazo bigendanye n'imitungo y'abaturage igenda yubakwamo ibikorwa remezo bya leta ariko kubona ingurane bikaba ingora abahizi. Minisitiri Uzziye Ndagijimana yagaragarije abagize Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ko hashyizweho ingamba zo kurangiza iki kibazo ku rwego rwa Minisiteri y'Imari ariko kigisanga ku bayobozi begereye abaturage kihutisha dosiye zabo ngo leta ibishyure.
Twasanze impuzandengo y'iminsi dosiye zamaze muri MINECOFIN zitegereje kwishyurwa ari iminsi 12 bigaragara ko amadosiye atinda mbere yo kugera muri MINECOFIN. Zimwe mu mpamvu zitera ubukererwe mu kwishyura kugena agaciro bifata igihe kinini bitewe n'abatemeranya n'agaciro katanzwe kahaye imitungo. Mu gutanga konti za banki hakunda kugaragaramo ibibazo abaturage bamwe baba badafite konti cyangwa hakabaho n'igihe hatanzwe konti zitari zo. Hari kandi n'uruhare rw'inzego zibishinzwe kutihutisha vuba amadosiye cyangwa kutayasuzuma neza bigatuma iyo ageze ku nzego zisumbuye hagaragaramo amakosa zikongera zigasubizwa inyuma ngo zikosorwe.
Minisitiri Uzziye yanasobanuriye abagize Inteko ishinga amategeko ko mu ngingo y'imari y'umwaka ushize 2019-2020 leta yagombaga kwishyura imitungo y'abaturage igera kuri miliyari 44 mu mafaranga y'u Rwanda kugeza ubu ikatangaza ko imaze kwishyura asaga miliyari 40 ikabisigaye mu mwenda ugera kuri miliyari 1. Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi itangaza ko ubu yashyizeho ingamba zisaba buri rwego rwose rwa leta gutegura ingengo y'imari y'ibikorwa by'abaturage bizimurwa ikagezwa kuri minisiteri kugira ngo umuturage ahite yishyurwa ibye atabanje gukora ingendo. Minisitiri Ndagijimana yagaragaje ko akenshi kutishyurira igihe biterwa n'ibyangombwa by'abishyuza biba byatinze. Abadepite basabye Minisitiri w'Imari ko mu rwego rwo korohereza abaturage uwujuje ibisabwa kuri dosiye ye yajya yishyurwa atabanje gutegereza abagenzi be bagishakisha ibyangombwa. Uyu ni Depite Uzabiriza Mediatrice yo mu ishyaka rya FPR Inkotanyi.
Nge numvaga hakwiriye kujyamo ibyiciro bibiri, niba hari abujuje ibisabwa bajye bahita bohereza dosiye zabo, hanyuma abasigaye dushakisha kugira ngo buzuze dosiye zabo bazajye mu cyiciro cya kabiri. Bibayobaje iyo batangiye gukora urwo rutonde rugomba kumara nibura ukwezi cyangwa se amezi abiri tuvuge ugasanga hari ababyujuje abandi ngo biracyashakishwa ugasanga abandi babyujuje mbere babaye ibitambo bya abandi bagishakisha.
Itegeko ryo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2015 ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange riteganya ko ingurane ikwiye yishyurwa mu gihe kitarenze iminsi 120 uhereye igihe iyo ndishyi ikwiye yemerejwe. Kugeza ubu ariko usanga hari abaturage bavuga ko bamaze imyaka isaga ibiri bagitegereje guhabwa ibyabo byangijwe. Abaturage bemeza ko kutishyurirwa ku gihe bibashyira mu gihirahiro ndetse no mu gihombo.
Twe bitugiraho ingaruka zikomeye cyane kuko niba tudashobora kujya muri banki ngo baduhe inguzanyo akaba inzu yanjye ndashobora gukenera kuyigurisha ngo ngire ibindi nkora ngo bikunde akaba ndashobora kugurisha igice kimwe ngo bikunde bidashobora gukunda mu kuri bitugiraho ingaruka zikomeye cyane ntacyo gukora dufite inzego zose twatakambiye nta rwego na rumwe rugira icyo rukora ku kibazo cyacu.
Guverinoma ivuga ko yashyizeho ingamba zizarangiza iki kibazo mu gihe cyose inzego zibishinzwe zazabishyiramo imbaraga.
Mu gihe cyo gutegura ingengo y'imari Minecofin yibutsa inzego zose za leta zifite imishinga izasaba ko hagira abimurwa ku mpamvu y'inyungu rusange ko zigomba kwita ku guteganya amafaranga agendanye n'iki gikorwa. Inzego za leta zibutswa ko amafaranga agenewe kwimura abantu ku by'inyungu rusange yishyurwa mbere y'uko imirimo y'umushinga itangira. Bitewe urwego rugomba guha icyo gikorwa uwihutirwe kurusha ibindi hagatiganywa ingengo y'imari igendanye n'ingurane ikwiye.
Kugeza ubu abaturage bemeza ko ibyo leta ibabwira biri mu nyandiko kurusha uko bishyirwa mu bikorwa kuko kenshi usanga bajya kwishyurwa bamaze gukora ingendo zitari nke abandi babanje kujya mu manza. Abadepite bagasaba guverinoma gukemura iki kibazo burundu umuturage akajya yimurwa mu bye yamaze kubona ingurane izamufasha gutangira ubundi buzima bushya. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Inzego z'igipolisi mu gisagara cya Bukavu zaraye zihagaritse imyiyerekano y'abaganga n'abandi bakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi. Abakozi basaba ibirarane by'imishahara yabo bavuga ko batahawe bibandanya kugira ingaruka mbi ku buzima bwabo n'imiryango. Ivyo biba mu gihe ubwandu bwa coronavirus bubandanya kwiyongera mu ntara ya Kivu y'Epfo n'ahandi mu gihugu. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima yadukurikiraniye iyi nkuru.
Amakuru dukesha imwe mu isoko z'Ijwi rya Amerika avuga ko byari biteganyijwe ko urwo rugendo rw'abaganga rutangirira hazwi nka Place mu nzirwa rugasorezwa ku cyicaro cy'intara ya Kivu y'Epfo, aho abo bagombaga gushyikiriza abategetsi b'intara inyandiko ikubiyemo ubusabe bwabo. Icyakora ibyo ntibyashobotse kuko inzego z'igipolisi zikoresheje ibyuka biryana mu maso zahise zibatatanya bataranarenga umutaru. Urwo rugendo bari bateguye nk'uko Dr. Musa Byamungu ukuriye ihuriro ry'abaganga bo mu mavuriro ya leta mu ntara ya Kivu y'Epfo yabibwiye abanyamakuru, rukaba rwari rugamije gusaba inzego z'ubutegetsi guhagurukira iki kibazo cyabo. Uyu akavuga ko nubwo batashoboye kwigaragambya nk'uko bari babiteguye, ubutumwa bwabo babutambukije.
Maandamano ya leo kwetu sisi yashinde kwa sababu sauti.
Imyigaragambya none kuri twe ntipfubye, kubera ko ijwi ryacu riragera ku bayobozi binyuze kuri bamwe muri abo batunyuzeho, cyo kimwe n'abandi baturage batubonye mu muhanda twigaragambya. Nta kavuyo dusaba ku burenganzira bwacu nk'abaganga bwubahirizwa.
Aba baganga n'abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi baravuga ko amezi abaye atatu batazi icyitwa umushahara. Bewe n'uduhimbaza musiki bemererwa n'amategeko. Benshi muri bo ubu barataka imibereho mibi mu miryango biturutse kuri uku kudahembwa, hakaba impungenge ko mu gihe nta gikozwe bamwe akazi bashobora kugata.
Kugosa umushahara itatuma matunzo inakuwa
kutabona umushahara biratuma imibereho iba mibi cyane mu muryango. Murabizi ko twese turi abantu dufite imiryango yo kwitaho ndetse no kwitaho ubwacu. Kutabona aya mafaranga rero niyo abikomeje uku biraza gutuma bamwe dutakazi dushakishiriza imibereho mu indi biduha amafaranga abarwayi tubasije
fanya byingine yitatuletea makuta na tunacha wagonjwa.
Ihuriro ry'abaganga ba leta mu ntara y'Kivuye epfo rigaragaza ko abanyamuryango baryo barenga 200 bose bafite izi ngorane zo kudahembwa. Ibi birarushaho gutera impungenge mu gihe ubwitange bw'abaganga busabwa cyane cyane muri ibi bihe umubare w'abarwayi ba COVID-19 ukomeza kwiyongera. Hari kandi abagaragaza ko nubwo bagikora basa n'abacitse intege.
Atutawezeshwa kufanya kazi
ntabwo dushobora gukomeza gukora akazi neza kuko twacitse intege. Kandi muri ibi bihe abarwayi ba COVID-19 bakomeza kwiyongera. Biragoye nubwo tubizi ko akazi kacu ari ukwita ku barwayi no kurokora ubuzima bw'abandi.
Bagasaba rero inzego z'ubutegetsi guhagurukira iki kibazo bakishyurwa nk'uko amategeko abiteganya.
Balipe kila muganga faranga zake muganga
mu buri muganga amafaranga ye uwari we wese ukora hembwe. Ibyo ni uburenganzira bwa buri wese muri Kongo. Uwakoze wese agomba guhembwa nk'uko biteganywa n'amategeko.
Icyo dusaba ni kimwe, nibasohore imishahara badema amafaranga yacu n'akazi kabone kugenda neza, ibintu bijye mu buryo.
Iki kibazo cyo kudahembera igihe abaganga n'abandi bakozi bo mu nzego z'ubuzima si umwihariko waha mu ntara ya Kivu y'Epfo, kuko kigaragara mu ntara hafi ya zose zigize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi kimaze igihe kinini kivugwa. Kiri no mu by'umukuru w'igihugu Bwana Felix Antoine Tshisekedi yari yashyize mu byihutirwa ubutegetsi bwe bugomba guhagurukira. Uretse aho Bukavu, umunsi w'ejo kuwa kabiri ndetse n'uyu wa gatatu yasaga n'iyahariwe imyigaragambyo y'abo baganga hirya no hino mu gihugu, aho basaba leta gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Twabibutsa ko abaganga bigaragambya basaba imishahara n'uduhimbazamusyi mu gihe abandura COVID-19 bakomeza kwiyongera muri Kongo, ahabarurwa kuri ubu abarenga 2700 bamaze kwandura iki cyorezo, abagera hafi kuri 200 bakaba bamaze guhitanwa nacyo. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mu Burundi abakora umwuga wo kuroba mu kiyaga cya Tanganyika bemeza ko ikiza cya corona kimaze kubatesha agahombo kanini. Abarovyi bo mu ntara ya Rumonge bavuga ko ako gahombo ahanini gategwa n'uko batemerewe kuroba mu mazi yo muri Kongo kandi ariho hasigaye amafi. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yifatanyije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Abarovyi bakorera mu kiyaga cya Tanganyika atandukanye mu ntara ya Rumonge baremeza ko bamenyeshejwe iby'ikiza cya corona kuva hatowe abantu bafise uwo mugera mu gihugu cy'u Burundi. Henshi ushitse atandukanye hafi ya Tanganyika ahamata hagarikwa bavuye kuroba usanga utudobo turimo amazi dufise amabombo hamwe n'isabuni bifasha abo barovyi gukaraba imbere yo mu kwinjira mu mazi bagiye kuroba cyanke bavuyeyo.
Icyo kibazo turakiyaga kukubera ari kiza cyate isi yose. Abantu iyo tuvuye mu mazi ijya byo kutaramukanya ntituramukanya ku yibi mugabo bamwe bamwe ni kuvuga ngo ni bose bataramukanya, harimo baramukanya mugabo agaca yibuka gukaraba. Iyo muhuye muri mu mazi murashobora kuramukanya mu gupepeterana amaboko, nta gukorana ko kubera bamwe baba bari mu bwato bwabo abandi bari mu bwato bwabo nta kuramukanye.
Abarovyi bemeza ko ubu naho babandanya bakora uwo mwuga bakora bahomba mu gihe batarobera mu mazi ari mu ifi kubera icyo kiza, kandi amazi y'u Burundi atafinyisha afise ariko atakundi bari bugire.
Kare haragera ku ndenga ibi yose yo gufunga ngaha twaca tugenda kurobera muri Kongo mugaho coronavirus itereye nta murundi yasubiye kujabuka muri Kongo ereye twaragize ubuhombe bunini ntitugenda kuroberayo, kandi hariyana niyo hari imboga nyinshi kuruta kuri umwega wa ngaha mu Burundi. Kare ashobora kugenda arobera nk'ahari akagera nk'amasandugu abiri cyangwa atatu akarongera agize itanu cyangwa zine cyangwa zitatu, ariko no munsi kubera aya mazi ya ngaha mu Burundi
hachimboga nge tutukwara esansi tuatukwa kudu mafaranga menshi imashini wa ya kudu mafaranga menshi changu rusenga changu vuka hatu harahu tugeenda kuwela maji yanga hii wacha tamboga ziho tukaza kuja njini kwa agii ya taki nutuzanyi unahaniri humbijanu munharunga uleche milongu tano uda na jemeshi nibili na vitano milongu tatu chachu na vitano changu konyene ya gia kabari kwa garu imijangi vayeho na avi kuhusi vayeho na avi
urongo yunani kwa barovzi Burundi avugako ingaruka za tegerezwa kuboneka kubera ico kiza gihanze isi. Toyi Gabriela amenyesha ko bitari ku barovyi gusa no ku bandi bakora iyindi myuga ico kiza cabakozeko. Ahanura barovyi nk'abandi Barundi kwitwararika amagara yabo bakubahiriza inkingo zo gukinga ico kiza kuko amagara ari ntasubirizwa.
Ni kumenya ko ico kiza ari kiza rohonyanganda kandi ari kiza kiri ku isi yose kandi nikiza buriya naho kigateye bwoba cyane mugabo nikiza twese tutegerezwa kumva ko tutegerezwa kugwanya canke gukinga tutaronegwa na cyane cyane rero nkabahamagarira kubahiriza no gukurikiza amabwiriza abaganga cyangwa ushikanganze bw'amagara y'abantu uba uri kubarashikiriza cya kabiri nkabatera kamo ko bategerezwa kwama uri kubarakurikiza impanuro bahabwa n'abagize intwaro n'umutekano kugira ngo bikunde ico kiza mu barovyi nafwe cyo tucikingire.
Intara ya Rumonge igizwe n'amakomine 5 atatu muri yo akaba ariyo arimo amazi y'Agatanganyika na yakabari komine Rumonge, komine Bugarama na komine Muhuta asanzwe hakoregwa umwuga wo kuroba ku burere butandukanye ari bwo Gitaza, Magara, Minago, Kagongo, Kizuka, Rumonge hamwe na Karonda. Muri komine Rumonge umugwa mukuru w'iyi ntara hakaba haravuzwe abagwayi b'umugera wa corona gushika naho abaganga batatu bo kwivuriro rya Rumonge bashizwe mu kibanza cabonyene inyuma yaho hari umuganga basanganye uwo mugera. Naho bitemejwe n'abajejwe amagara y'abantu hari n'umupadiri wo kuri paruwasi y'ishengero katolika ya Rumonge yapfuye biturutse kuri uwo mugera. Mbere kuri iyo paruwasi hakaba haciye hafatwa ingingo zitari nke zo kugwanya ico kiza nko kugwiza imisa ziba ku munsi kugira bari mu misa bicare basize imetero hagati yabo. Kiretse ivyo urongo yo paruwase akaba yaranahagaritse imisi mikuru itandukanye yaritekanijwe inyuma y'urupfu rw'uwo mupadiri akaba yamenyesheje ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kurwanya ikiza cya corona.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo. Mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 6,640, 9,470, 1,070, 13,630. N'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza kimwe mu byaranze isi mu mateka. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana arabidushikiriza.
Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1987, Mozambique na leta ziyunze z'abasoviyete bamaganye icyegeranyo cyakozwe na kanama kitiriwe Margo kuko kayoborwaga na Cecile Stanley Margo wari umucamanza mu rukiko rw'ikirenga rwa Afurika y'Epfo. Ako kanama kari kashyiriweho gukora iperereza ku mpanuka y'indege yaguyemo president wa Mozambique Samora Machel. Iperereza rya kuzwe nako kanama byagaragaje ko impanuka yatewe n'ikosa ryakozwe n'abaderevu b'indege kandi ko itayobejwe nk'uko byari byavuzwe mbere. President Samora Machel yapfuye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1986 avuye mu nama mpuzamahanga yari yabereye i Lusaka muri Zambia. Indege yari imutwaye mu bwoko bwa Tupolev TU-134 yagize ikibazo igihe yari itangiye kwitegura kumanuka irakoboka igwa mu misozi yahitwa Lebombo hafi ya Mbuzini muri Afrika y'Epfo. Abantu 10 kuri 35 yari itwaye barakomeretse, ariko President Machel n'abandi 24 barimo abaminisitiri n'abandi bakozi ba leta ya Mozambique bahise bapfa. Uwo munsi kandi wari isabukuru y'amavuko y'umufasha we Grasa Machel. Nubwo bwose byakomeje guhihwiswa ko leta ya gashaka buhaki Afrika y'Epfo yagize uruhare muri iyo mpanuka, nta kimenyetso simusiga kigeze kigaragazwa.
Aho ni naho dusozeje amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha. Turashimiye Mukbile ya Baro yadufashije kwegeranya amakuru n'ibiganiro tubashikirije. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tabashimiye.